VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 2 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2017. Umunsi uhuriranye n'imyaka 75 iradio Ijwi rya Amerika imaze itangaza amakuru. Uyu munsi rero muri kumwe na Frederic Mundikije.
Yafashwe asuherewe, umusuhera uraza hanyuma atangura kurumba biturutse ku mazi yadutse mu nzu kubera imvura nyinshi yari yaguye cyane. Hanyuma rero tuca turabura n'ingufu zo kugira ngo dutabaze tuvuze tunyaruka vuba, twagiye gushika kwa muganga umwana yamaze kurengerwa aca arapfa.
Uyo numwe mu bavyeyi baherutse kubura umwana kubera uraro udashemeye burangwa muri site ya Gateri komine Buganda. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye akamu katewe n'ishyirahamwe Tabariza rihanira agateka k'abanyororo, hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'amazi mu isoko ryo ku murwa mukuru w'intara Mwaro. Turaziga kwa ko mu kanya kari imbere. Ishyirahamwe Ntabariza rihanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo risaba leta y'u Burundi kurekura abantu bafungiwe ivyiyumviro vya politike. Iryo shyirahamwe risigura kwirekurwa ry'imbohe za politike ryotuma hagaruka umwizero mu gihugu n'abahagaritse imfashanyo bakazigarukana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Mu itangazo ishyirahamwe Ntabariza rihanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo ryasohoye kuri uyu wa kane rivuga ko rishimishwa n'ingingo yaherutse gufatwa na leta yo kurekura abafungwa bashika ku 2,500. Ariko rero iryo shyirahamwe ryifuza ko ubutungane bwafata izindi ngingo zotuma hatezurirwa abandi banyororo benshi. Umukuru wa Ntabariza Jean-Marie Nshimirimana asanga ibitigiri by'abantu bafunzwe birenga 900 ku butaka bw'u Burundi ari umurengera. Nshimirimana ahamagarira leta kandi kurekura abanyororo bafungiwe politike.
Twebwe rero si twe mu ishyirahamwe Ntabariza tubabona twenyine, tugira n'Imana ko n'umugwi ujeje gushyira mu ngiro irya ngingo nayo nyene ibona ko abagipfungiye imvo za politike bagihari. Ntitwodeha kuvuga yuko abapfungiwe imvo za politike boba bagihari, kuko umuntu apfungiwe imvo za politike tubabwiye uko ameze n'umuntu abazira ibyiyumviro byiwe cyangwa abayafashwe azira ibyabaye muri kino gihugu. Abo bantu rero bariho kuko twe tubiravye neza turabona yuko ariho abagipfungiwe imvo za politike bakiri mu minyororo itandukanye.
Umukuru w'ishyirahamwe Ntabariza abona ko abafungiwe politike baramutse barekuwe byogarukana umwizero mu gihugu. Abivuga afatiye ku byo yabonye umunsi hari kurwa bamwe mu banywanyi b'umugambwe MSD uri mu itavugamwe n'ubutegetsi mu kwa mbere k'uyu mwaka bari bamaze hafi imyaka 3 bari mu mvuto.
Leta igituma twe twavuze yuko byogarukana icyizere muri nyamwanya jewe narabonye abazungu twari kumwe bace batangira kugira icyizere ko leta ivyagateka kazi na muntu irikira bashira mu ngo, kuko muribuka ngire bimwe bagiriza leta baravuga ngo ngo ntifate agateka kazi na muntu ariko karagenda neza. Byumvikana rero yuko izo mpungenge twe dufize ivyagateka kazi na muntu bigiye mu ngiro abafashe izo ngingo bo cyabisubira kwa bakavuga ati ijyagateka kazi na muntu mu Burundi byasubiye kuja mu ngiro ntacyo buza tutagarukana ego ibyo twahora tubafashisha cyangwa imigenderanire y'ibindi bihugu igasubira kugenda neza.
Ishyirahamwe Ntabariza risaba kandi ubuyobozi bujejwe amabohero kwirinda guhindurira abanyororo amabohero mu gihe batabisavye. Umukuru w'iryo shyirahamwe yemeza ko kwimurira umunyororo mu ibohero rishasha atabisavye ari uguhonyanga agateka kiwe n'ak'umuryango wiwe.
Buryo umuntu yapfunzwe si wabagipfunzwe, haba hapfunzwe umuryango. Tukavuga rero nk'umuntu bapfunze bakura mu giteranye bakamujyana mu rumonge, kuva mu giteranye gushika mu rumonge ni hafi tike y'40 na bingahe. Ahashobora kuba hapfunzwe ntaho nikora, noneho umuntu yamaze kuja mu gasho abatunze abagize ubuzima buba bwahagaze. Twebwe rero mu ishyirahamwe Ntabariza tukavuga tuti gutransfera abantu babajyana mu yandi mabohero bo byitondera, kuko birazana icyuka kibi mu miryango bafise ababo mu minyororo ibitandukanye. Iyo ngingo yo gutransfera umuntu atabyisabiye n'ukuri iraciye kubiri n'amategeko ajanye agateka k'abanyororo.
Mu mpera z'umwaka wa 2016 Perezida Nkurunziza yafashe ingingo yo kugirira ikigongwe abanyororo 2,500. muri bo harimo bafungwa ba politiki bose baturuka mu mugambo umwe wa MSD uri mu itavuga n'umwe w'ubutegetsi bari bahagaritswe ku wa munani ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2014 ku ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu ku mugwa mukuru w'Ubujumbura mu mishyamirano hagati yabo n'igipolisi. Umugwi ukurikirana amadosiye y'abanyororo ku munsi wemeza ko barenga 60 muri bo bamaze kurekurwa. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje. Abana batatu bo muri site ya Gateri muri komine Buganda intara ya Cibitoke nibo bamaze kumenyekana ko bitavye Imana bivuye kuraro udashemeye buvugwa muri iyo site. Imiryango iri muri iyo site iratera kamu ababishoboye kabasaba kuyigarukira ko umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yishikiye muri iyo site yegeranijwemwo abateshejwe izabo. Reka tumutege amatwi.
Abavyeyi baba bana bamaze kwitaba Imana bavuga ko inyanduruko ari amazi yamayimburuka aho baryamye ibyo bikunyuka iyi imvura yaguye kuko amazi yayo yamatemba aca mu mazu babamwo. Ndagije Imana Nathanael numwe mu bavyeyi baherutse kuburi kibondo cyabo kuri uyu wa gatatu atwiganira uko umwana yafashwe.
Yafashwe asuherewe umusuhera uraza hanyuma atangura kururumba biturutse ku mazi yadutse mu nzu kubera imvura nyinshi yari yaguye cyane. Hanyuma rero tuca turabura n'ingufu zo kugira ngo dutabaze tuvuze tunyaruka vuba twagiye gushika kwa muganga umwana yamaze kurengerwa acarapfa.
Izo nzu zubakishijwe amabati kuva hasi gushika hejuru kandi zikaba zubatswe mu buryo bw'amahangare. Abanyagihugu bahaba batwiganira ko bari bazubakiwe mu kurindira ko bubakigwa amazi afise uburaro nyabwo ariko kugeza ubu imyaka ishika 10 iraheze bakizibayemwo. Mu miryango 35 iba muri site Gateri 27 nimaze kubakirwa amazu. Umukuru w'iyo site Niyonkuru Ibrahim avuga ko muri iyo miryango itarubakirwa 39 ari ibangamiwe kuruta iyindi. Aha ni mu gihe umuryango umwe uba mu cumba kipima metero 2x3. Icyo cumba nyene nicyo gicanwamwo kikabikwamo n'ibindi byankenegwa hamwe nuko umuryango wose ari ukika umusaya igihe cy'ijoro. Uyu mukenyezi asaba ko bogarukirwa mu kubakirwa amazu y'uburaro bwiza.
Nukuri mworaba ukuntu mwadushikira imbere mukadusabira n'ukuri twe ngaha turamerewe nabi rwose. Nka nk'umuntu afise nk'abana ndi gucanke bangahe nta kuvuga ngo hari hakumba bose umwana se na nyina bose basasikirago kimwe. Ibyo bintu n'ukuri ibyo bintu basha ni ibintu biteye isoni rwose. Nk'ubure n'imvura iri kiragwa n'ukuri aha aye n'akamara amazi ubu niko muje musanga hamaze no gukamuka.
Hambavu y'ayo mazi ukurundana mu ihangari imwe igabuwemo utwumba 16. Abahaba bavuga ko ingwara zifatira ku isuku rike nka mbandakara n'ingwara zo gucibwamo harimo na korera zamaze abafashe. Umukuru wa site Gateri Niyonkuru Ibrahim asigura ko biva ku bukene bw'ubuzu bwa sugumwe kuri abo bantu baha muri site Gateri.
N'ikindi kibazo ngaha kihari urabona n'amatwarete aba bantu ku mahangare n'amatwarete bafise kandi no mu mazu nyene iwese zageze ronka bamwe bamwe kuvuga hari benshi gose badafise amawese bigaca bituma rero bamwe bamwe baza barifashisha kuja mu mashamba mu gisanze n'ibindi kwa usanga rero kwa rusazi ruvuye hariya mu gisanze kuza rwaza rugwa kumbure kuri byombo bakoresha canye ku bindi bintu bisanzwe by'ubuzima bwa misi yose bakoresha ngaha mu rugo. Usanga rero abantu bagiye barafatwa n'ingwara z'ibyaduka zitasanzwe zimenyerewe.
Kandi rw'abajejwe intwaro bavuga ko icyo kibazo cy'uburaro bakizi kandi ko bariko baragerageza kubakira uburaro abo banyagihugu. Emmanuel Bigirimana arongoye komine Buganda.
Abo bantu turazi neza yuko bari mu buzima butoroshe ariko rero nkuko mwayibonye turiko turagerageza kuraba ukuntu twabana mwari y'amazugu y'amahanga mwabonye ko twatanguye kubakira abahambere nibaza yuko baza baradishitsemo ariko kandi abasigaye nabo twibaza ko mu minsi iza hari umugambi dufasha mu na parisi bariko baragerageza kuraba ukuntu bazo bavana mwari y'amahanga.
Abanyagihugu bo muri site Gateri bagizwe n'abahutu abatwa n'abatutsi. Abajeje intwaro bavuga ko bamwe bahaje bahungutse bava mu bihugu bihanye imbibe n'Uburundi abandi bakahaza kuko ari bantaho nikora. Muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane urakoze. Abanyagihugu badandariza mu isoko iri ku murwa mukuru w'intara ya Mwaro baridoga ku kiringo kinini kirangiye muri iyo soko hatagira amazi hamwe n'utuzu twa sugumwe ari kibazo gihambaye. Bafise ubwoba ko bashobora gufatwa n'indwara ziturutse ku isoko rike bagasaba kwa ayo mazi n'utuzu twa sugumwe vyugawe haraheze imyaka 6 vyo kugurugwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Isoko ya Mwaro iri neza na neza muri komine Kayokwe iri ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro yubatswe mu mwaka wa 2004 kuva ico gihe yarimo amabombo y'amazi n'utuzu twa sugumwe baba abadandaza n'abarema muri iyo soko bidoga bavuga ko haheze imyaka igera kuri 6 bikinga ibisaka kubera kwa amazi n'ubwiherero vyugawe uburongozi bwa komine Kayokwe buremeza ko yaba amazi canke ubwiherero vyugawe bitabavuye ko umuhanuzi wa mustanteri wa komine Kayokwe ajejwe iterambere asigura ingene vyagenze
kubyerekeye ico kibazo c'amazi n'ubwiherero so kuvuga yuko ari ubugabo bwa komine cavuye kukuntu isoko yubatswe kuko icubakwa hariho ishirahamwe ryayubatse ricarigenda ritayishikirije neza tugiye kubaza muri rejidezo bacha batubwira yuko iryo shirahamwe ryagiye riheraniye amafaranga rejidezo rejidezo rero ica iradufatira ibihano icivuga yuko komine ibwizwa kubanza kuriha ayo mafaranga imbere yuko yaba amatara canke amazi babirosa iyo soko kuko bica bigendana ko hariyo ubwiherero bwa kijambere butagira amazi ntibushobora gukora neza twaragerageje kuza turakoresha amabido y'amazi tupfomye ariko byarase
abaremye iyo soko ya Mwaro ababishoboye baza bizaniye amazi yo gukoresha umufaso ni Chantale Ndayizeye twamusanze ariko adandaza urwagwa rw'ibitoke ababazwa n'ingene muri iyo soko atamaza hari
ndayapo maza ndayizani mba iyo mukagoma
kuva mu kagoma gushika ngahe ibirometero binga
hari ibirometero bishika 5
turabona hagira uruhande hari amazi yo mu isoko amarobine ya kijambere mugabo tubona umengo yarumye aheze igihe kinyana gutajya amazi atazanye
ni gihe kinini rero kuva ndashika nayo ndabona aza
barabaje komiseri w'isoko yabishiye gute ku kibazo cy'amazi
atubwiye ko bariko barabitunganya mugatwa twarindiriye turabo
abaza kurema no kudandariza mu isoko ya Mwaro abataronse aho bifashisha mu mihana bikika mu bisaka ibishobora gutera indwara ziturutse ku isuku rike nkuko byemezwa nabijwe rya Amerika ryasanze mu isoko ya Mwaro
kandi isoko igendegwa n'umwe n'abantu benshi benshi cyane hanyuma ibintu by'amatoilette nta matoilette ahari bituma cyane cyane haba umwanda udasanzwe bigatuma n'ingwara ziba
oya nakora uva yokora gute nakora urumva nta konta amazi ari mu urumva nta kigenda
kumuri ngaha mu isoko muca mwifashisha he
oya nko ku munsi w'isoko benshi turagotembera mukabo nk'abanyese kurumva cabagirira ingorane bakwira nk'iyepfo mu mashamba
urashobora kuzandura nyene kubera atamaza hari yego
impunge dufise ni zongwara nyene tuzaba turiko turagwara nyene ziterwa n'amasuku mate
abikora kuri iyo soko bavuga ko mustandere wa komine Kayokwe yabemereye kwico kibazo kiriko kiringwa kandi kiri mu gutorerwa umuti ariko kwa maso yaheze mu nzira bagasaba nyabuna ko yabayo mazi canke ubwiherero byo kugurugwa bashikiriza ko batumva ingene babandanya gutangishwa amakori n'amatagisi ku isoko itagira ibyankenerwa umuhanuzi wa mustanteri wa komine Kayokwe ajejwe iterambere avuga ko ivyo abanyagihugu basaba bifise ishingiro Emmanuel Nduwimana avuga ko ico kibazo kiriko kirirwa byihuta kugira mu kiringo kitarenza ukwezi kibe cavuye mu nzira
kuva aho turonkeye umustanteri mushasha twebwe twarabahanyunuzi twaramushikirije ico kibazo acarashikiraho muri rejidezo barumvikana yuko bomugirira iyo fakture akayibona hanyuma komini kayiriha rejidezo ikabona kugura ayo mazi
abanyagihugu bakorera mu isoko ya Mwaro bati turatanga amatagisi ariko ayo matagisi natugaruka ko nta mazi ahari turafise ubwoba kigiye gutorerwa inyishu mu kiringo kingana gute
natwe ubwo bwoba turabibona ariko twobizeza yuko mu kiringo kitarengo kwezi hamwe rejidezo yoduha iyo fakture twoca tugikura mu nzira tukayariha cyane tukavugana ingene dusanze ari meshi tukavugana ingene tugiye kuyariha mugabo natwe tukabanza kumvikana na rejidezo yuko dutangura kuriha hamwe ivyemeye ari uko amazi ari karaza muri iyo soko
umuhanuzi wa mustanteri wa komine Kayokwe ajejwe iterambere yabwijwe rya Amerika ku isoko ya Mwaro yubatswe nabi binagoye kwicungerera umutekano mu ntumbero yo gucungera amabombo y'amazi ntasubire kwibwa nk'uko byabaye mu myaka iheze komine Kayokwe ifise umugambi wihuta wo kubaka uruzitiro rw'isoko yo kumugwa mukuru wa Mwaro muri komine Kayokwe intara Mwaro Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Monica, mureke ukuri.
Bego kuri ko sindi kinyoma. Bego neza yo sindi nabi. Tukorengera gute bidutandukanya, gutusenyere ku mugozi umwe. Inyishu ni mu gikino muri kirukuri, mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange
Monica mureke ukuri
tubibutse inshuti mwese kumurika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uyu munsi rero nkuko twayabwiye mu kanya iradio ijwi ry'Amerika iriko irahimbaza imyaka 75 irangiye itanguye gushikiriza ibiganiro n'amakuru ku isi hose. No munsi rero ukomeye ngaha mu ijwi ry'Amerika ho muri aka kanya hariko harabera ibirori bihambaye cyane byitabwiye n'abantu benshi abahoze aramenyesha makuru abahoze barongoye iradio ijwi ry'Amerika abatetsi bo muri iki gihe hamwe n'abakunzi bose b'iradio ijwi ry'Amerika isabukuru ryiza Voice of America ijwi ry'Amerika. Tugarutse rero ku biganiro byacu ihuriro ry'imigambwe itavuga rumwe na leta mu Burundi Senared Griteka kuva ku munsi wa kabiri rifise umuyobozi mushasha umushyirantahe Charles Nditije asanzwe ari mu gice cya Biporona kitemewe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati. Nditije yasubiriye Dr Jean Minani yarangije ikiringo ciwe c'umuyobozi urunani Senared. Abaye kandi umuyobozi wa gatatu warongoye ubwo runani kuva ruvutse mu mwaka w'2015. Mu kanya gaheze mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Professor Charles Nditije ku migambi afitiye urunani Senared ariko atangura yifuriza ijwi ry'Amerika isabukuru nziza y'imyaka 75.
Bwa mbere nagomba ndabakeze kuri iyo myaka y'isabukuru mu kwije mutanga makuru akwira isi yose mumenyesha ibigenda neza n'ibigenda nabi ibihugu byose muhamagarira abanyagihugu kuvuga icyo biyumvira kugira ngo bakebure abategetsi kugira ngo bamenye ibikorwa hirya no hino bungure uburyo kugira ngo batsimbataze indwara ibereye batsimbataze no guhangana n'akazi na muntu.
Kuwa kabiri w'iki cyumweru mwatorewe kuyobora urunani Senared Giriteka mwabyakiriye gute?
Nabyakiriye akanyamuneza kenshi kubera n'iteka ridasanzwe kuyobora urunani kimwe n'imigambwe n'abayobozi bakuru barenga 27 n'iteka ntangere kuri jyewe mugabo nabyakiriye kandi impuhwe kuko n'amabanga atoroshye urabyeje turimwo urabye ingorane Burundi burimwo ni kuriye minoza ko kuremeka amabuye mugabo ibangariwa ibangi z'ingata kandi ndizeye yuko dukoranije dufatanije nguvu n'abo banyizigiye kandi abarundi benshi batari muri ayo muri iyo migambwe bagira icyizere kuri Senared kwizere dukakomeza abarundi bifatanije bakampa ingufu bakanshyigikira ntandeka yuko Uburundi bugiye kogorora.
Mu magambo make cyane imigambi yanyu ya vuba mwifuza ko igerwaho ni iyihe mu masegonda make?
Imigambi dufite ni uko twakomeza urunani turimo rwacu mu kumvikana mu kujya inama n'ingingo mu gukorana mbere n'iyindi migambwe itari mu runani rwacu ikambere n'amashyirahamwe adhani nziza politike kugira ngo ibigo byacu imigambi yacu tuyumvishe amakungu tuyumvishe akarere tuyumvishe umwe bwa Afurika kugira ngo badufashe kudondoza Petero Nkurunziza kugira ngo yemere kuja mu biganiro kugira kandi dusabe ubutungane bukore cyane cyane buciye muri ya kenere mpuzamakungu kugira ngo batohoze aya mabi ariko akorerwa mu Burundi ahanwe hakurikijwe amategeko kuko mu bintu byohinduka mu Burundi ni kutanya ibyaha abantu barishe abantu barakosheje bariba barigiye amatungo y'igihugu mugabo bikaba kamizwe n'inda y'ingoma tutarose rero ubutungane tutarose abategetsi bafite icyo biranga abategetsi bubaha abanyagihugu abategetsi babazwa ibyo bakora abategetsi bahanwa tuzokwama muri soko mirize tuzokwama tubona inganda zitikira bivuye ku butegetsi bubi budahana ibyaha.
Reka dufate bamwe mu bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo babaza umutumirwa wacu Theodomiri mwiriwe neza.
Urabona Senared iri kure yaho Nkurunziza ari kuba rero yakomeza kurwanira kumurwanyiriza ahantu bategeranye ntago mbona yuko byatanga umuti urambye kuko urebye perezida amaze imyaka 2 kandi agomba kumara imyaka 5 urabona muri iyi 3 nibatabasha kumwegera kugira ngo bamurwanyirize imbere mu gihugu Niyi tani za shariyo njese.
Tireka dufate na Nsabiyumva. Nsabiyumva mngiri weneza.
Ye kibazo na gombambaze uwo mutumire igihe batangura gukerera yo sinarede yabo barabantu bashushe kandi bateranugwa yuko ngo president ngo arahiye nabo barahira byavuganya ngo bakitwara none ubu akaba amaze imyaka ibiratwara bakiri mu buhungi atacu barashika ko ntibabona ko byabananiye ahubwo buta mu Burundi bagasaba ikigongwe bagakinira politiki mu guca.
Reka dufate na Kazungu. Kazungu mwiriwe
nyakubaho wa mutumire ukuri igihugu cy'u Burundi urakizi wagikuriyemo warakibayemo injyane zagiye zirakurikirana wazibonye nuko tumvikana kwabaye hagati yaba y'imigambwe iri muri Senarede gushikaho bamwe bavamwo murabizi mugiye kurongora urunani mumazemwo imyaka ingahe murabizi byose ko jewe ndi mu Burundi kandi ibiba byose mba ndabibona mba ndabiraba rero iyo ntashize mfise iyo muriko muravuga yuko umukintu ca mbere mugiye kwihutira ari kugira ngo mugarukane mushireho ubutegetsi bwemewe n'abanyagihugu bose ntacyo mbona ingene ubutegetsi dufite uno munsi bwigenza amajambo bavuga ibyo bakora ntacyo mbona ningene ne bikingiye mu kugira inzego z'umutekano zimeze uko zimeze uno munsi ubu bakaba baherutse no gutoza itegeko rishasha mu nama nshingamateka aho hariho ngo igwa sinzi ko no byita imigwi cyangwa urwaruka rwizoba rujejwe gusahiriza mu gihe igihugu coterwa mwebwe muravuga muti ntimuzokoresha ingufu mugabo hari abo tuzi bazokoresha ingufu mbega ubwo ntimutinya kubivugira hejuru ariko mwoba mukorana nabo bazokoresha ingufu kuko jewe atari ingufu simbona izo nzira muzocamwo mu gihe leta itariko iranitaba ibiganiro iyarusha mwarabibonye ingene yanse kuyitaba
Kazungu
icizere jewe mwoma kugira ngo menye kwejo Kazungu azobaho neza hariho nabandi barundi bose niyihe
Professor Nditije
ibyo nagomba mbere nabasubirize ibintu ntabanje kuja ku kibazo cy'umwe nagomba mbere yuko teka urunanditse na rege teka ruri hari imigambo myinshi n'abategetsi benshi bamwe bari mu Burundi abandi bari mu mahanga nicyo gituma kumubaza mukeba bati ubusiwunzi buguma icyo gituma bitoroshye kugira turwanye ubutegetsi buri Bujumbura bufite amafaranga ibyo rero nicyo gituma mwukumva ko urugamba rutoroshye kandi urugamba atari ugumwa kuyo cyangwa ibiri kuvuga nayo ko Nkurunziza amaze imyaka mirongo itanu azoyimara bisa n'uko umuntu aba yihebuye hariho abashinga imihari cyangwa inani zirwanya ubutegetsi bubi ikamara imyaka n'ibindi mbwa bitebuke ukuri kukaja habona kuri gatsinda inabi nicyo gituma ngira nti icyo twasaba abarundi bivuga yuko inyishu zihagaze kuri Senarede gusa zihagaze ku barundi bose bashengeshewe bashaguzwe n'ubutegetsi bubi icyo nicyo navuga ubwa mbere icya kabiri indyane ziri muri Senarede ntawuvuga ko inzu iri kirasha ntagira na ziticanye amahembe murazi yuko iyo migambi ni myinshi irimo abantu n'imigambo yabyo tutakoranye n'izi minsi yose mugabo kuba twaragiye hakoresheje rumwe na nini baze ko abantu bobishima cyane hanyuma hariho rero mu rugamba nka mwe n'uruku hariho abaruhwa hariho abarambigwa mbere hariho abagugwa n'ubutegetsi hariho mbere n'abahemutse twasatiye hano bacavuga ko baguye muri Senarede muri Senarede kandi bahanye ibyerekeye abavuga bati hari abazofata ibigwanisho murakora cyane mukorana ubutegetsi bubi bugwanywa kwinshi twe twafashe inzira y'ibiganiro kuko niyo nzira twemera niyo nzira yozana amahoro n'umutekano atangira baje kononekara nicyo gituma dusaba ko amakungu n'abandi bose badufasha n'akarere kugira ngo ibintu nziza yemere leta yemere kujya mu biganiro mugabo iyo ubutegetsi bwari bubi hari abashangashirwa bakavuga ati twebwe dufashe ibigwanisho dufashe izindi nzira ibyo biba ku migambi yaba na bariya biba ku byo inge na barundi barushi cyanze bihebuye igere no bwanje twebwe twafashe iyo nzira y'amahoro yo z'ibiganiro abandi nabo bigaba bihebuye kati abanyepolitiki b'ibiganiro yananiranye akibuza ko do gukora mu gatero rw'uko abandi twebwe cyo zira turimo dukorana mu gatero rwa kugira ngo bitazoshoboka.
Umuhuza asoza ibiganiro biheruka yavuze ko agiye gusaba abakuru b'ibihugu guterana mu nama kugira ngo bashobore gukemura zimwe mu nzitizi zituma ibiganiro bitagenda nk'uko byakabaye bigenda. Nk'izo nzitizi umuhuza avuga mwaba muzizi?
Icyo natangira kukwishura ni uko natwe turabona yuko kugira ngo umuhuza haba muri aya matati wacanga mu bindi bihugu byose nk'ibyo byabaye muri Gambia cyangwa muri Mali, iyo abakuru b'akarere bahagurutse bakabona yuko ari ibintu bitagenda neza bitewe n'ubutegetsi bagahanura uri ku butegetsi bagahanura nabo bataka inyishu irama iraboneka. Nicyo gituma Petro yavuze yuko abakuru muri aka karere guca bakorana n'ingoma cyangwa mu kwezi gutangura kuko kwa gatatu cyangwa mu mpera z'ukwa gatatu cyangwa mu ntango z'ukwa kane yuko bohaguruka bakabona amarushwa abarundi bagowe bakabategurira mu gusaba yuko ibyane nyezina bitangura. Inzitizi rero ni uko umengo ibijyane bigomba kuja mu bibazo nyezina umengo baratinya kubyo makuru toki ibibazo bishaguza ubutegetsi bw'ibujumbura. Ibyo bibazo rero tutabishyitseho ngo tubide gukora ibyo tuba bihari bimwe navuga nta muti urama uzoboneka. Ikindi n'ibindi byitizi ni uko tutarabona neza na neza kumuhuza n'abakuru bo muri aka karere bavuga ati impande ziharira impande zihanganye impande ziganira n'ibi zibiri bimeze gutya na gutya na gutya bakabibwira amakuru toki neza izo mpande zikamenyekana ziharira bigahangana amenya hanyuma abahuza bakajya hagati. Ikinavuze ni uko tutarabona yuko umuhuza n'abakuru b'ibihugu muri aka karere bagira bati kugira ngo ibiganiro binyaruke kandi bishyire ku nyishi irama yashyigikiwe n'umwe bwa Afurika bigashyirwa muri mwe cyangwa kuza amakungu n'abafasha Uburundi kugira ngo ejo nitwashyira ku masezerano bajye badufashe kuyubahiriza kugira ngo bagire bati ibintu twarabikurikiye kandi turabyemeye tuba ko ari ishu ibere ku Burundi. Ibyo rero nibyo tugira tuti ibintu byo zikizi twifuza ko byoza mu nzira no kumvikana ku rutonde rwo kwigwa n'ikirangaminsi kugira ibiganiro by'imyaruke uko nabivuze.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Daniel yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Turashimiye kandi namwe njuti mwese bakunzi bi radio Ijwi ry'Amerika, turabateye akamu kandi muwandanye mukwikirana ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.